mufatoni mera mihari igin ziyakiriwe na Alain Guillaume Bunyoni umushikanganje wa mbere w'u Burundi ku mugwa mukuru w'utunzi Bujumbura baganiriye ku byerekeye imigendane y'u Burundi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika agisata kiza imbere y'ibindi Amerika itanga mu ifashanyo n'icamagara y'abantu ikayimaze imyaka myinshi gisahiriza ku mwaka ku mwaka yawe yonse Burundi amamiliyoni 50 y'amadolari y'abanyamerika. Higgins aseruka icyo gihugu cya mbere gitunze kurusha ibindi ku isi yatangaje ko ubwo buryo bwongerejwe
cette année a été augmenté à 66 millions de dollars.
Uyu mwaka twayadobije kugera ku miliyoni 65 z'amadolari akaba afasha mu kurwanya SIDA, malariya no mu gukingira abakenyezi bibungenze hatibagiwe n'ubutabara. Niko yavuze. Higgins yanamenyesheje kandi ko igihugu cyiwe cyishimiye utwigoro twakozwe na Leta y'u Burundi mu bijyanye n'agateka ka zina muntu na cyane cyane mu kurwanya urudandazwa rw'abantu. Leta yanjye yashyigikiye cyane agateka ka zina muntu kandi mu mwaka uheze twarabonye ko Leta y'u Burundi yafashe ingingo ziboneka nk'urugero mu kurwanya ubucuruzwa rw'abantu. Izo byarashimwe na Amerika bikabonekera muri raporo y'umwaka yasohotse ku bijyanye no kurwanya ubucuruzwa rw'abantu. Niko mufata na serukira Amerika mu Burundi yongeye ko yongera asaba ko intwari ibereye yokomezwa kurusha kugira abanyamitahe b'abanyamerika n'amasosiyete yabo bazana imitahe muri icyo gihugu. Ababwizatunga Alain Guillaume Bunyoni yabahamagariye kuza gukorera mu Burundi badateze nk'uko bisigurwa na Moise Nkurunziza umuvugizi w'ibiro by'umushikiranganji wa mbere.
Yashimye ibikorwa Leta iriko irakora inzego za Amerika zikenguruka cane ibiriko birakorwa na Leta y'u Burundi iriko irakorwa na kizigenza mu gisata c'intwaro ibereye haba kurwanya ibiturire. Umushikiranganji wa mbere yasavye ko igihugu c'u Burundi cifuza ko imigenderanire iba hagati y'ibihugu vyacu bibiri yoba ya migenderanire bamwe bose bakuramo inyungu ico biseganyaganya, aho yo yatumiriye abanyamitahe b'abanyamerika kuza na imitahe yabo hano mu Burundi kugira ngo nabo babone yuko u Burundi hari icyo bukamishako le compagnie américaine zishobore kuza gukora hano mu Burundi kugira ngo bahagire imigambi maze iyo migambi iheze igire akamaro haba ku Barundi haba no ku Banyamerika ubwabo.
Mu myaka 50 iheze Amerika y'imfashanyo zitari nk'u Burundi harimo no gushyigikira igisirikare. Buri mwaka Leta ya Amerika ironsa miliyoni 80 y'amadolari igisirikare cy'u Burundi ikongera igashyigikira iyindi migambi itandukanye mu bisata byo gutabarana. Mufatoni Higgins yatangaje ahigera mu Burundi mu ntango z'umwaka ko igihugu ciwe kizongafata mu mugongo imigambi yashyizwe imbere na Perezida Evariste Ndayishimiye irimo gukomeza intwari ibereye uburimyi n'ubworozi, kurwanya ubushomeri mu rwaruka, ukuzigamiza kazoza abakozi n'ibikorwa byo kunywanisha Abarundi. Eroje Urikaneza, Ijwi rya Amerika.